iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwabonye bucya, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Uyu munsi ni kwa gatandatu itariki ya 29 ukwezi kwa 9 umwaka w'2018. Radio Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mudukurikire kandi aho muri hose no ku mirongo migufi kugera saa 2 turi kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Dutangiriye ibiganiro by'iki gitondo ku makuru y'u Burundi na Loni ku kibazo cy'uburenganzira bwa muntu na Nketi. Turakomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara saa 12 ni ikiganiro cy'umuziki dususuruke. Amakuru rero, inteko y'uburenganzira bwa muntu ya Loni ikorera i Geneve mu Busuwisi yaraye yongereye igihe cy'umwaka umwe komisiyo ishinzwe gukora amatohoza ku bwicanyi bwabaye mu Burundi kuva mu kwezi kwa 4, 2015. Uburundi bwatoye oya kubera ko butembera iyi komisiyo. Ku cyemezo cya Loni, mugenzi wacu Nkundikije yaganiriye n'ambasaderi Tabu Renova uhagarariye Uburundi mu muryango w'abibumbye i Geneve, icyicaro cya kabiri cya Loni.
Ubwa mbere leta y'Uburundi ntiyatangaye, ubwa mbere iyi komisiyo yagiyeho nta na rimwe leta y'Uburundi yigeze yemera. Byumvikane rero yuko abayishizeho mu buryo novuga ntibutandukanye n'ukuntu byama byagenze, kuko iyo bagomba gushiraho itohoza nk'iryo, umugwi ujejwe itohoza nk'iryo, bisanzwe igihugu byerekeye hamwe n'abashizeho ico ciyumviro baraja hamwe bakumvikana ingene ibintu biza kugenda.
Muriko mutubwira ko uyu murwi utazokora ibikorwa uzoba washizwe.
Sitwebwe tugena kukora no kudakora. Ico tumenyesha nuko leta y'Uburundi mu gihe itigeze yemera uwo mugwi ni kwa kundi nyene izopfa yemereye abawugize kuhonyora mu gihugu c'Uburundi ngo baje gutohoza.
Muvuze kandi byo gukorana akanama mpuzamakungu kajejwe agateka kaza muntu kasavye ko kosubira gukorana neza n'Uburundi aho Burundi akukamo katewe bwa kakiye gute.
Bwa mbere bisabwa ariko nuko gusa usanga abantu bikunda iyo hajya ugombye kurondera kumvirizwa wenyene ariko ntiwumvirize uwundi ngo wumve nawe cashikirize icarico, maze mu ntango ibintu bifate umurongo wumvikanywe ko ibikurikirana ibene ibi urondera k'ibyo wawe bishya mu ngiro, mugabo uwundi nawe yarafite uburenganzira kuvuga ati nanje sindabyemera. Rero nuko ubwa mbere uwo mugwi warakoze ukora umwaka abawugize ntibigeze bahonyura mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo bashikirije n'ibyo bakuye hirya no hino, na cyane cyane yuko twagaragaye neza katana kimwe gishasha bigeze bashikako kuko begeranije ibyo bari ibyari byarashizweho n'umugwi wa mbere wari washizweho igihugu cy'u Burundi kibyumvikanye ko n'abari bawushizeho icyo bise ntuzi enquete independente des Nations Unies.
Leta y'u Burundi yaratangaje ko abari bagize uwo murwi basohoye raporo batazosubira guhonyoza ikirenge ku butaka bw'u Burundi mu gihe akanama kishyirahamwe mpuzamakungu kajejwe agateka kazira muntu kogena abandi bahinga leta y'u Burundi yobemera.
Leta y'u Burundi ntiyigeze ivuga yuko batazosubira guhonyoza ikirenge. Iyo mvugo ucumenga ni nk'uko baba barigeze bahonyoza ikirenge mu Burundi nta n'umunsi n'umwe. Ndiko ndavuga aba bagize uyu mugwi witohoza uhari ubu. Ariko rero aba bari bawugize leta y'u Burundi yaramaze kumenyesha yuko itakeneye kubabona ku butaka bwayo. Naho byogenda gute ubu rero ubajije uti mbega none nk'ubu boge n'abandi leta y'u Burundi yobemera? Ingorane s'abantu, ingorane n'uwo mugwi. Uwo mugwi rero mu gihe leta y'u Burundi itawemera abawugize nta ngorane bafitaniye na leta, ariko ndiko ndavuga bashasha bo bawunjemwo kuko ababo bo bawurimo uyu munsi baramaze kugaragaza aho bahengamiye ari naco gicatumye leta y'u Burundi ifata ijya ngingo. Rero abo bashasha abo bo baje leta y'u Burundi ntikeneye kumenya n'abari bo. Igihambaye no gutahura yuko uyu mugwi leta y'u Burundi itawemera, itigeze yemera yuko ko ikorana nawo.
Hari abashaka kwibaza ko kubona leta y'u Burundi yanka ko harungikwa umurwi ko barakugira ngo inyegeze nk'agateka kazi na muntu ko bagatozwa aho muhavuga kwiki.
Emwe ibyo biratangaje kabisa. Mbega none burya uyu mugwi ni wo ku isi nzima ufise ukuri ushobora kuvuga ukuri busumba abandi bantu bama baje mu gihugu cy'u Burundi. Genda utohoze urabe nk'ubu Union Africaine ishyirahamwe rya Afurika ibyo rihejeje gushikiriza ku bijyanye n'ingene mu Burundi bimeze. Genda urabe ibyo uwo muserukizi adasanzwe w'umunyamabanga mukuru wa ONU yashikirije nyakubahwa Michel Kafando, abo bose n'abandi banyacubahiro batari bake bama baje mu Burundi bagaharonka kanya ko gutembera hirya no hino barashikirije uko ibintu byifashe. Mugabo aba bantu barondeye yuko ishyirahamwe rya Buraya ryarondeye ku nguvu yuko uyu mugwi wongerwa ikindi kiringo cy'umwaka ntigigeze byemera yuko abandi bashobora kuvuga ukuri. Naho rero ibintu bihagaze hamwe umuntu yibaza ati mbega none buge kiriko kirarondegwa n'ukuri mu bijanye n'iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu canke n'izindi nyungu.
Tabu Renova, ambasadora serukira Burundi mu ishyirahamwe ONU i Geneve kabaseruka kandi n'andi mashyirahamwe mpuzamakungu ari afite icicaro i Geneve. Murakoze cyane rwose kuri aka kanya mwatoye kugira ngo tugane.
Ndabakengurukiye.
Ikimara kongererwa igihe cy'umwaka umwe, komisiyo ya Nketi ya Loni ku Burundi yahise isaba leta y'u Burundi kwemera noneho gufatanya nayo. Amwe mu mashyirahamwe adaharanira ibya politiki mu Burundi yari yarasabye ko iyi komisiyo yongererwa igihe arashima icyemezo cyafatiwe i Geneve. Akat ni rimwe muri yo. Mugenzi wacu Diane Nininahazwe yaganiriye n'umuyobozi wa Akat, Maître Armel Niyongere.
Byatunezereje cyane, byadushimishije, ariko tukabwira leta y'u Burundi yuko yabaye n'ubutumwa bukomeye amakungu yahaye leta y'u Burundi yuko ibiriko biraba mu Burundi, ubwicanyi buriko buraba, amakungu abikurikiranira hafi. Naho badashobora kwinjira mu Burundi, murabona ko bagira icegeranyo cigenga c'abahinga, tusiganyuro kirafasha cyane ko amakungu abona neza ibiriko biraba mu Burundi. Ibyo rero biriko birakogwa n'abahinga nk'abajya ba ONU, ibiba ari ibintu bisanzwe bituma amakungu akurikiranira hafi ibiriko biraba mu Burundi, akawungira gasaba n'ico kugwa kugira ihungabanya gatakaze na muntu bihagarikwa.
Tukivuga ivyabo baba barakoze ayo mabi abo bahinga batatu ba ONU imbere yuko bahabwa gasopo kutongera kugaruka mu gihugu cy'u Burundi mu ntango zo kwa 9 bamaze gushira ahabona ico cegeranyo kitavugwa ko rumwe n'impande zose, baravuze ko baza bafise amazina yabo baba barakoze ivyo vyaha. Hari ikigiye gukurikira kujanye n'ivyo vyayo mazina mu gutungana.
Ayo mazina baravuze ko ari mu ibanga bazuyashikiriza ubutungane. Bavuze ubutungane bazuyashikiriza. Ariko menye yuko ivyo vyegeranyo ayo mazina yari gwarandikwa berekanye neza uruhara rw'umwe mu bwicinyi biko buraba abo bantu bibashira gati mu gihinyo yuko binyegeje. Bamenye yuko ayo mazina bazoyaha ubutungane kandi bazokurikiranwa. Hama cerekeye yuko badashobora gushika mu Burundi, naho Burundi bwova muri iyo nama igataye akazi na muntu, uwo mugwa amatohoza ubandanya ukora akazi kabo.
Iyo ngingo yafashwe no munsi yuko abahinga ba ONU bongerezwa ikiringo cy'umwaka umwe yashigikiwe n'ibihugu bitandukanye biharugwa muri 2017 ntivyagize ico bivuga. Muri ivyo 17 ahanini bigizwe n'ibihugu vya Afrika mu bihinsiguriya.
Nitwovuga yuko vyashigikiye Burundi mu kwanka gutora ico cegeranyo cungera ikiringo mugwa amatohoza mpuzamakungu. Ahubwo iyo mugwa w'Abanyafrika baza kwiyamiriza ico cegeranyo murabona ko itari kurengana. Ariko ko baciye basiba nuko bavuze bati ntaco tubivuze ko reka tureke bibandanye, bashigikiye ico cegeranyo uravye inyifato bagize uko iyo batora oya ico cegeranyo cari kurengana. Nibaza ruko ko ari nyifato abanyafrika bama batora mu gushigikirana mugo badashatse gushigikira mu kwerekana yuko bashigikiye Burundi yuko batari ko barabugwanya, ariko murabona ko bataba ariko barabushigikira kuko abo batacu bayivuze ko nibaheza ngo baharugwe mu bavyansa cyane mu bavyemeye.
Maître Armel Niyongere ijugi Amerika yabashimire kuri kano kanya muri haye.
Murakoze cyane.
Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ibiganiro byose kandi n'amakuru mubisanga ku rubuga rwa internet www.radioyacu.com. Ubu noneho ni wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara kibagezaho amakuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi.
Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro by'ino mwanya ikaze mwese nshuti bakunzi.
Ubu zirindwi na kabiri ubwo nyene bose baca bumva ko ari abahutu bahohotewe ariko baribagira ko hariho n'abatutsi bishwe ngarutse 93 uvuze uwo mwaka hariho abashaka kuca bumva ko ari abatutsi bonyene.
Uyu ni Musenyeri Jean Louis Nahimana aramutsa umurwi CVR ujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi ahasigura ko hataragira ko hubakwa ibimenyetso byo kwibuka abaguye mu bwicanyi butandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye ubukene bw'amazi ku mpunzi z'abarundi zahungiye muri Ongwe ni muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turazigaruka ko handi hato muwe hafi ya maradiyo yanyu
iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze umurwi CVR ujeje kumenya kuri no kunywanisha barundi umenyesha ko utabajije kugira ngo hashingwe icibutso ciho nyabwoko bivugwa ko ryo bajya sikorewa abahutu mwaka 1972 ni nyambeho muri commune Giheta y'intara ya Gitega. Musenyeri Jean Louis Nahimana rongoye uyo murwi yemeza ko kugira ngo hemerwe ko ariho nyabwoko ryakozwe hari bitegerezwa gukurikizwa kuko atawicira urubanza n'umuhuza w'abarundi. Asigura ko hamwe imirwi andukanye yoshenga ivyibutso ataco bizofasha mu kunywanisha abarundi na rijya umugwi CVR utararangiza igikorwa cawo washinzwe co gutohoza kuri ubwo bwicanyi butandukanye bindi kwino nkuru na mugenzi wacu Bujumbura Raymond Zimana.
Musenyeri Jean Louis Nahimana arongoye umugwi CVR ujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi amenyesha ko umugwa arongoye twigeze ubwishwe inama canke ubazwe mu gushinga icibuzo ku musozi wa Nyambeho muri commune Giheta intara ni Gitega. Uyu arongoye umugwi ujeje gutohoza ivyajikiye abarundi kuva mu mwaka w'1961 gushika mu mwaka wa 2008 yemeza ko gushinga ico cibuzo habaye kwihenda no guhonyanga amategeko.
Nta ruhara tubifisemo nta wigeze gisha inama. Icya kabiri naco nuko kugira ngo hemezwe cese yuko mu gihugu habaye honyabwoko birafise inzira bicamwe kugira ngo habe honyabwoko nuko haba habaye icifuzo cyo kuzimanganya ubwoko. Ibyo rero ntawo byemeza ubu kuko ntawo urabitohoza agahaze ahiwacu yo hageze ku muntu ashira mu kibanza kimeso nk'ico nuko iyo umuntu arasaba ko atunganirizwa nashaka gucayikira urubanza wenyene aho ushaka kuba parti yongera be juge mu rubanza rumwerekeye.
Jean Louis Nahimana avuga ko adatahura ingene harabihuta bagatanga kumenya ivyabaye umugwi washinzwe igikorwa cyo kubitohoza. Warongoye Severe asaba babuze kwirinda kugwa mu mitego kuko mu mahano yashikiye u Burundi amoko yose yabuze.
Mu gihe rero uyu mugwi uriho uri kurakora iyo ngwano sinumva icirikira beraho turacari ku kivi. Ubu zirindwi na kabiri ubwo nyene bose baca bumva ko ari abahutu bahohotewe ariko baribagira ko iki kiyaya cimbo hariho n'abatutsi bishwe bisigura ko tuvuga yuko irindwi na kabiri hapfuye ubwoko bumwe ngarutse 93 naho nyene nuko nyene uvuze uwo mwaka hariho abashaka kuca bumva ko ari abatutsi bonyene barenye ko atari ubwoko bumwe abatutsi bonyene bapfuye.
Mu nama n'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana abajije kuri ico cibutso yemeza ko ivyo biriko birakogwa ataco biza gufasha mu kunywanisha abarundi. Nduwimana yishimikiza amategeko agenga umugwi CVR wo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi kugira yemeze ko akwiye gushingwa icibutso kimwe gusa.
Nyimba nibuka neza amategeko agenga CVR haravuga ko hazoba icibutso rusange gihurirwa ko n'abarundi bose bagize ibyago n'ingorane kugira ngo twirinde yuko umwe wese yogenda agira ikiwe undakiwe undakiwe. Arone baza yuko vyukuri ibiri ko bya bikiye kurindira Severe gatanga icegeranyo hanyuma kagira recommendation imbere yuko raba yuko mbega aho bicibutso cabapfuye mu 2002 ibyo heza bikagenda gute mugabo bamwe bose bagiye bashaka kugira ibyabo abandi byabo bishobora gutuma otiti sociale ihungabana kandi twakwifuza yuko vyukuri abarundi bokomeza amahoro n'umwumvikano.
Umuhuza w'abarundi natavuga ico agiye gukora kugira amategeko akwirikizwe, yemeza ko ivyabaye bibabaje ariko atavyokogwa kugira bibandanye bicanishamwe abarundi ahubwo hoshigwe imbere ibituma abarundi banywana.
Byacitse byarashitse kandi birababaje, kandi twese ni ngombwa yuko tuja mu logique y'ukugira tuti ntibize bisubire, kandi kugira ntibize bisubire icibutso coza kirabitwibutsa kirakenewe bwo kibe icibutso rusani twese dushobora guhurirako. Icibutso rero kirashobora gufasha kugira ngo abantu bagume babona bati ibintu byarabaye n'ibibi ntibize bisubire, mugabo ni byiza yuko ngeza ikabicibutso rusange.
Ivyapa by'icibutso cyo kwibuka ubwicanyi bwakorewe abahutu muri komine Geta byatanguye gushingwa mu mpera z'indwi heze mu gihe inkuru ziva mu runani rw'amashyirahamwe y'abahutu bacise ku icumi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri zemeza ko icyiyumviro n'ibikorwa byo kuraba no gutunganya hazoshingwa ivyo vyapa n'icibutso byatangujwe mu kwezi kwa kane bibiri na cumi n'umunani. I Bujumbura, Remonzi Imana, Ijwi rya Amerika.
Remonzi Imana arakenuye, tuvi Bujumbura dukubitira Kigali aho umucamanza mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi mu gihugu cy'u Rwanda kuri wa gatatu ataburanishije ubujurire bw'urubanza uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera Sinapol Rwigara ruregamwo ikigo c'igihugu c'imisoro n'amahoro. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu i Kigali Eric bagira ubusa kurikiranira hagufi ivya runo rubanza.
Umucamanza mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi yatangiye yibutsa ababuranyi bombi imiterere y'urubanza rw'ubujurire uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera Sinapol Rwigara ruregamo ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kurugerekaho imisoro rwita y'umurengera. Uruganda rw'itabi rwa Rwigara ruraregera kugerekwaho umusoro w'umurengera mu buryo bunyuranije n'amategeko kuko ruvuga ko byakozwe mu buryo buhutiyeho nta nteguza. Ruraregera kwishyurwa igihombo rwatejwe n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro. Ruraregera kandi kwishyura amafaranga yikurikirana rubanza n'igihembo cy'umunyamategeko uburanura urubanza. Ikigo Rwanda Revenue Authority muri urubanza cyatanze inditizi zo kutakira ikirego ari nazo zihariye iburanisha rya none. Abanyamategeko bahagarariye ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro barimo Maître Clément Gatera babwira urukiko ko uruganda rw'itabi rwa Rwigara Premier Tobacco Company Limited rwatanze ikirego mu mitagihe. Bisunze ingingo z'amategeko babwira urukiko kutishimiye icyemezo cy'umucamanza wa mbere akijurira mu gihe cy'ukwezi mu gihe urukiko rw'ubucuruzi rwaciye urubanza ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka uruganda rukajurira ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Maître Janvier Rwagatare wunganira uruganda PTC we arasanga hatarabayeho ubukererwe kuko ngo n'ikimenyimenyi umwanditsi w'urukiko yakiriye ikirego byubahirije amategeko. Yavuze ko iyo biza kuba binyuranije n'itegeko kitagombaga kwakirwa. Nawe yisunze ingingo z'amategeko, Maître Rwagatare yavuze ko iyo umwanditsi w'urukiko asanze harabayeho ubukererwe ku muburanyi biba ngombwa ko akora icyemezo mu nyandiko kigaragaza impamvu atakira icyo kirego. Yavuze ko iyo Rwanda Revenue Authority isanga yararenganijwe ari butakambire perezida w'urukiko mu nyandiko kandi ko muri icyo gihe icyemezo cya perezida w'urukiko afashe kitajurirwa, bityo agasanga inzitizi yabunganira Rwanda Revenue Authority nta remi ifite kandi ko nta n'uburenganzira bwo kuyizanira inteko iburanisha, cyane ko ngo urukiko rw'ikirenga rwatanzeho umurongo. Abahagarariye ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro babwiye urukiko ko icyemezo cy'umwanditsi w'urukiko batakimenyeshejwe muri sisiteme y'urukiko bahuriraho bahanahana amakuru. Abanyamategeko b'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kandi baravuga ko habayeho gusesengura nabi amategeko atomora igihe cya nyacyuregera urukiko yagombye kubikorera. Mu mpera za 2017 nibwo ubuyobozi bw'uruganda rw'itabi rwa Rwigara bwandikiye komiseri mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro w'umutakambira nk'uko umucamanza yabivuze ngo yige ku kibazo cyo kugerekwaho imisoro w'umurengera. Kandi komiseri mukuru ngo yasubije ko ubusabe bwabo nta shingiro bufite. Kuri ingingo umucamanza yibukije ababuranyi bombi ko umusoreshwa utishimiye icyemezo cya komiseri mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro agomba kukiregera mu rukiko mu gihe kitarenze iminsi 30 ahereye igihe yakimenyeshejwe. Aha havutse impaka ndende zateye umucamanza gutegeka ko impande zombi zazihagarika kuko yasangaga zimwe zisa naho ntacyo zifasha. Ikigo Rwanda Revenue Authority cyasubije uruganda rw'itabi rwa Rwigara mu nyandiko mu butumwa bwanyujijwe mu iposita. Abahagarariye iki kigo bakavuga ko ku munsi baruwa ya komiseri yagejejwe mu iposita inshingano ze zo kusubiza umusoreshwa muri uru rubanza ariwe PTC uruganda rw'itabi rwa Rwigara zari zirangiriye aho. Ubunganira uruganda rw'itabi rwa Rwigara ariko wakabisobanura ukundi. Aravuga ko umusoreshwa aregera urukiko yamaze kugezwaho n'iposita icyemezo cya komiseri mukuru w'ikigo cy'imisoro. Yibukije ko ari nayo mpamvu hashyizweho ibitabo by'iposita bandikamo wafashe ubutumwa bwe. Yibukije kandi ko uwanze gushyikirizwa ubutumwa bwe bidasobanura ko butamugezeho, ko ahubwo muri icyo gihe iposita ikora inyandiko mvuga igaragaza ko yabwanze nyiri ukubwohereza akazi ke kakaba karangiye. avuga ko igisubizo cya komiseri mukuru Ruganda rwo kwa Rwigara rwakigejejweho n'iposta ku itariki 31 z'ukwezi kwa 2017 babona gutangira kuregera urukiko. Uru rubanza Ruganda rw'itabi rwa Rwigara ruriho rurega ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kurugerekaho umusoro w'umurengera mu buryo bunyuranije n'amategeko, mu gihe hari urundi rubanza bibangikanye ariko noneho Rwanda Revenue Authority irega abanyamigabane b'uruganda rw'itabi rwa Rwigara kugira uruhare mu micungire mibi yatumye ngo rutishyura imisoro. Ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyishyuza uruganda rw'itabi rwa Rwigara kayabo gakaba ka miliyari 6 z'amafaranga. N'imisoro umuryango wa nyakwigendera Sinaporo Rwigara utemera ukavuga ko ishingiye kuri politiki. Ntibiramenyekana uko uru rubanza ruzarangira, ariko hari bimwe mu bibazo by'ingutu bitabura kwibazwa. Kuba mu ntangiriro z'uyu mwaka Leta y'u Rwanda yaratangiye gufata umwanzuro wo guteza mu cyamu na rimwe mu mitungo ya Rwigara mu buryo ba nyirayo bita ubusahuzi bwisunze amategeko, kandi ikirego cyari mu rukiko, bibaye ngombwa ko abarega batsinda Leta byazarangira bite? Ibyamaze gukorwa byazaba imfabusa nk'uko abo kwa Rwigara babivuga cyangwa byazaba ibindi? Aha hari mu kwa gatatu uyu mwaka umwari w'amahoro Anne Rwigara uhagarariye ibikorwa by'ubucuruzi byo kwa Rwigara byibutsa Maitre Vedaste Habimana wari ukuriye cyamunara ya stock y'itabi y'uruganda rwabo.
Nuko nka mbere hose nta kimuri gukora gikurikije amategeko, iyi gahunda ya cyamunara iri mu rukiko murabizi. Ndetse uyu munsi samunani hari urukiko, hari urubanza rujyanye n'iyi cyamunara. Murabizi ko twatanze ikirego cyihuse. Baduhaye uyu munsi rero samunani. Nanone kubera ko ari cyamunara ya mbere, murabizi ko mu mategeko nyiri ibintu yemerewe kwanga igiciro niba kitamushimishije. Twebwe rero nk'umuryango wa Rwigara iki giciro cya miliyoni 512 turacyanze. Namwe murabizi amategeko murayazi, nubwo ari ukuyirengagiza kose amategeko murayazi. Mushobora kubyanga ariko nanone ntacyo bimaze kubera ko muri kwica amategeko nk'uko mwabikoze kuva ibintu byose bigitangira.
Iyo cyamunara ishojwe uyifite ikibazo wese nahanda gyuritse mu kiko
byo mu kiko narwo dosiye yacu irarufite. Nabwiye ko uyu munsi samunani
très bien wabivuze nabyo
uri kumbira ngo bijyane mu rukiko ntasunika bijyane mu rukiko
cyane cyane.
Imana ibababarire kuko mutazi ibyo muri gukora.
Kugeza ubu uruganda rw'itabi rwa Rwigara rumaze umwaka usaga ruhagaritse imirimo yarwo, bivuga ko rwinjizaga miliyoni 300 z'amafaranga nk'umusoro wa buri kwezi. Umucamanza azasoma icyemezo kuri izi nzitizi ku itariki 5 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Tukiri mu gihugu cy'u Rwanda, aborozi n'abacuruzi b'ibitungo bakorera mu isoko rya Rugari ni muri Nyamasheke mu burengerazuba bw'ico gihugu baravuga ko bakomeje guhombeshwa n'icemezo c'abashinzwe abinjira n'abasohoka. Ico cemezo gikumira abaguzi ba mu karere ka Birava no muri territoire ya Kabare ku ruhande rwa Kongo. Ico kibazo kimaze imyaka irenga ibiri yamara inzego z'ubutegetsi bagasigura yuko batari bwa kimenye. Menyesha makuru ijwi rya Amerika muri ako karere Temistocle Mutijima atugire kumuriri wino nkuru.
Baraza gisoko bakatugura inka ku buryo bwiza tukabona amafaranga rwose bikadushimisha, ariko bahagarakiye mu myaka ishize bahagaze twarahombye ku buryo budasanzwe. Murabona namwe mwihera amaso
numwe muri abo borozi bashora amatungo yabo ku isoko rya Rugari riherereye mu murenge wa Macubaho mu karere ka Nyamasheke ku ruhande rw'u Rwanda. Aragaruka ku gihombo bakomeje guhura nacyo bitewe no kutabona abaguzi bayo matungo. Ni isoko ry'amatungo y'ubwoko bwose, amagufi n'amaremare, ariko bafite ikibazo cyane n'aborozi n'abacuruzi b'inka. Aba bavuga ko ku ruhande rw'u Rwanda abaguzi ari bake kandi n'amafaranga akaba ari ntayo.
Ngiye ikibazo mfite ni ukubera norora inka yanjye nayizana hano mu isoko nigurwe kubera ko abaturage n'amafaranga bafite, kandi abantu bagombaga kuyigura ni abashi none ntago bakiza.
Bino twebwe nta muturage ugura inka y'ibihumbi 600 hapo yayigura saka imaze cyangwa bakongomani yo bataje twebwe tuba dufite igihombo. Kuvuga ngo nanjye niba hari umuturage wazanye iyo nka y'ibihumbi 600 ngiye nkaba mfite ya 200 nagura imwe ya 600 araza ngurira ya 200 natabona uyigura ntabwo yindi ya 200 yangira abona gaciro.
Abakongomani abo baturage bagarukaho ko babaguriraga ni abaturuka mu karere ka Birava ho muri territoire ya Kabare muri Kivu ya Majyepfo. Bamwe mu bijwi rya Amerika yashoboye kuganira nabo batubwiye ko inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka ku ruhande rw'u Rwanda arizo zabahagaritse gukoresha ibyambu byo mu mazi bambukirizaga aho ayo matungo.
Amato yatubaye ifunze, turafite ibibazo byo kugura inka, inka ikuba yo kujyana ku bukwe tujyane imbere Bukavu, tugiye Bukavu n'amaguru kandi tugaruke kugera Birafu. Batubabarire batugaruje ubwato wacu nacu buje hano bufata ituru bakizinka.
Aha twaranguriraga inka, ihene n'ingurube, ariko ubu ntibakitwemerera ko hari ikintu tuhapakira. Hano mu Rwanda nibo badukumira, baravuga ngo buriya bwato bwa Birava ntibugere hano, abashinzwe abinjira n'abasohoka nibo babikora. Twe rero turifuza ko badusobanurira impamvu bakomeza kudukumira. Aba Banyekongo bavuga ko inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka z'u Rwanda zibategeka kwambutsa inka banyuze ku mupaka wa Rusizi, aho naho bakemererwa kwambutsa inka imwe yonyine. ibariko birakomeza kugira ingaruka nyinshi ku mpande zombi.
Byageze ingaruka ku mucuruzi. Kuko nimba hano baraguraga inka 5000, noneho akaba haze inka 5000 hakagurwa 3200 zigasubirayo. Urumva ko ari ingaruka ku mucuruzi kandi umucuruzi inka yinjiye hano yose no kuvuga ngo irahura n'ubundi subira ariko yahoye. N'umworozi waje kuyigurisha na warahomba.
Byadufashaga kwishyurira abana amashuri kandi tukanabona inyama zo kurya. Kuri ubu ntitukibona inyama zo kurya byaranze. Niyo mpamvu rero dukomeza gusaba ko mwadufasha mukatubariza abayobozi bashinzwe abinjira n'abasohoka ndetse na meya kuko nibo bafite ububasha bwo kudukomorera ku isoko. Yaba inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka ndetse n'iz'ubutegetsi bwite bwa leta ku rwego rw'akarere ka Nyamasheke ziravuga ko icyo kibazo ntacyo zari zakamenye gusa ngo zigiye kubikurikirana. Bwana Ntaganira Josue Michel ni umuyobozi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu muri ako karere.
Ku masoko ya Rugari yaba yagezeho ikibazo ubundi nkimenye ndakihutira kuganira na bagenzi banjye habaho no kuganira nabo kugira ngo bagire amakuru amwe. Kuko icyo twifuza ni ubucuruzi buzanira umuturage inyungu, buzanira umuturage ubushobozi bwo kurushaho kwibeshaho butuma yiteza imbere muri rusange. Kandi turakihutira kugira ngo tukemure kuko natwe ubwacu ni inyungu mu bijyanye no kubona imisoro yinjira mu karere.
Iri soko ry'amatungo rya Rugari rikoreshwa hanini n'abanyarwanda bororera mu mirenge ya Macuba, Mahembe na Karambi yose yo mu karere ka Nyamasheke ndetse n'igice cy'akarere ka Rusizi hose ho mu burengerazuba bw'u Rwanda. Aba bakomeza kugaragaza ko abakiriya benshi bagira ari abakongomani baturuka ku kirwa cy'Ijwi ndetse no muri teritwari ya Kabare hombi ho muri Kivu y'Amajyepfo, ku buryo mu gihe habayeho imbogamizi zituma bo bataza n'ubucuruzi busa n'ubuhagazi. Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Nari nabiciye ku masonga nkitangura impunzi z'Abarundi zahungiye mu ikambi ya Murungu iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bavuga ko ubugarijwe n'ikibazo gikomeye cy'amazi. Kuri mikuru ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo, bagarutse ku ngaruka mbi bariko barahura nazo kuri ico kibazo.
Twabwo kibazo cy'amazi ngaha turahangayitse kuko aha urabyuka saa tanu harageze kuryama birashika ukaba warondeye ingya uteba izo saa za saa ine akaba niho ukiryama. Saa tanu yageruka ubyutse gutondera amazi bukarinda bucya utonze ku ibombo, n'ubundi amazi yagera kuza ukavoma ibido zibiri. Izo bido zibiri ukazikoresha umurango n'umugoroba, ntushobora koga, abana ntibashobora koga, ntushobora kumesa. Urumva turahangayitse cyane vraiment. Simbona yuko baguma basomba abantu, sinzi baba bariko barabajya bihutira gusomba abantu, ntibiyumvira kubanza kubazanira amazi bakoresha. None abantu baguma bazana tubona, none biyumvira yuko ari imbwa, biyumvira yuko ari inkwavu, biyumvira ko ari iki. Twe turahangayitse cyane vraiment. Turasabye n'ukuri abantu bajeje ubuzima bw'impunzi mu nkambi ya Murongo biyumvira ku kibazo cy'amazi. Turahangayitse cyane.
Hari abatonda saa tanu, hari abatonda saa sita z'ijoro, hari abatonda saa munani, hari abatonda saa kumi, hari n'abatonda saa munani bagataha batayatwaye, hari n'abatonda isaha cumi z'ijoro bagataha badatwaye amazi.
Kwanchinguru mutima disindirimbira nubwijwi ryawe ryabariyanga gumana nanjye niyo wabufite aho kujya mbwira mutima nibyo nibwira mbwira umutima kumunda nanjye nyine oh nanjye nokuri sinzaguhinduka oh yeah bisobanura ya c'est toi ma vie mon ami c'est chera ya c'est toi ma vie mon ami c'est chera. Ngendo bwira inshuti zawe konzabana nawe, genda ubwire inshuti zawe konzafana nawe, ngaho genda maze ubwire mama wawe, kandi genda maze ubwire papa wawe. Mbwira mutima nibyo nibwira
mwari kumwe na Innocent Kimenye yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Adrius twese twifurize umunsi mwiza mubanyu no muvyanyu mubandanye kuryoherwa n'ibiganiro vy'Ijwi rya Amerika.
Murakyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mbibutse ku rubuga rwacu rwa internet ari wazitatu@ radio yacu voa@.com. Abatwumva mwigenda kuko mukanya gato ya cyane saa 12 ndabagezaho ikiganiro cy'umuziki dususuruke.